Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 2020 kigara mwaka wa 2022 kuri radio Inzamba agateka kawe akanika akanya ko gukurikirana amakuru mu Kirundi nayo akabaza bagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umushingwa manza kongera kaba umwe mu baharanira hagati y'akazi na muntu Tony Germain Nkina yejejwe kuri uyu wa kabiri na sentare isubiramwo imanza ya Ngozi, akaba yari amaze imyaka ibiri afunzwe. Intumwa za Leta y'u Burundi zibandanya igikorwa cyo guhamagarira impunzi gutaha, nayo imbonerakure zikabandanya kubica bigacika mu gihugu. Akarorero ni muri komine Nyanzarake, aho hari umutama ari ku musego kubera yakubiswe, umuryango wiwe ugataka utakamba usaba ubutungane. Baza kubyumva muri ano makuru. Mubohero rya Murembwe naho havugwa inzara mu banyororo, bagatabaza yuko atagikozwe bashobora kukwicwa n'inzara. Ido nido tuzakubashikira ko mukanya ndasubiye kuba ikaze.
Inzamba.
Ano makuru tuyatangurire kuri aka gakuru keza kubajejwe agati y'akazi na muntu Tony Germain Nkina yejejwe na sentare isubiramwo imanza ya hari Ngozi. Urubanza rwiwe rukaba rwasomwe kuri uno wa kabiri. Uwo mushingwa manza akaba n'umuhanira agateka akazi na muntu yari amaze imyaka ibiri afunzwe. Amashyirahamwe yahanira agateka akazi na muntu akaba ashima iyo ngingo ya sentare. Ni nkuru tubaza Edi Claude Nininahazwe.
Yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaza ibigwanisho igwanya ubutegetsi. Mushingwa manza akaba n'uharanira agateka akazi na muntu Tony Germain Nkina yejejwe na sentare ngo arekugwe inyuma y'imyaka ibiri yari amaze mu munyororo kubyagirije bidafashe nk'uko byasigurwa n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu atahengeshanya gusaba ko yorekugwa. Uwo yahoze ari umunywanyi w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo, Tony Germain Nkina yaserukira CODH mu ntara ya Kayanza, aho yakora akazi ko kugarukira ku bapfungwa bahohotewe. Uyo mushingwa manza yashimye kuguma mu gihugu kukwanga guhunga nk'abagenzi we bari basangiye umwuga. Tony Germain Nkina yavuye afatwa mu 2020 mu gihe yari yagiye mu ntara ya Kirundo kuburanira umuntu mu manza z'amatati y'amatungo. Aca yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta. Ariko rero naho babuze ibimenyetso bimwagiriza ntivyabujije ko acibwa umunyororo wo gufungwa imyaka itanu. Ahava yunguruza urubanza inyuma ya kamu katasi wa gutegwa n'abaharanira agateka ka muntu ku karenganyo kari kugakorerwa Maître Tony Germain Nkina kuri iyo dosiye bitirira ya politike. Sentare isubiramo imanza ya Ngozi yavuye imweza gucaha yakurikiranwa ko ibyo bikaba byashimishije ayo mashyirahamwe y'Abarundi canke mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu nk'uko vyagaragariye ku mbuga zayo za Twitter.
Arakoze Edi Claude Nininahazwe kirimo ico gisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu abanyororo bafungiwe mu ibohero rukuru rya Rumonge baridoga bafatiye ku ngorane bafise ikubura ivyo bafungura. Bavuga ko inzara iri mu kubica, bagasaba ko bofashwa amazi atararenga inkombe. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abanyororo bo mu ibohero rya Rumonge bavuga ko ivyo bariko barabona biteye ubwoba. Bigana ku kwezi guheze uhabwa igikombe kimwe c'ibiharage, ico naco bakakijya ku murango no mu ijoro. Basigura ko kera bahabwa ifu y'imyumbati, ariko ko ukwezi kuheze bataronswe iyo fu. Ubu ngo ivyo baronswa ni nka serumu gusa. Abo banyororo banavuga ko mu gihe bahawe ivyo biharage bisaba kubitegura bigasaba mbere ibindi byankenerwa umunyu amavuta canka makara ivyo navyo bikaba bizimvye cyane ku buryo ufise amikoro make canka udafise umuryango hafi aho mu rumonge umuzanire ibindi afungura bica bimugora ukuntu ashobora kubaho muri iryo bohero abenshi muri abo bapfungwa ngo baca batungwa n'utwo duharage gusa bagaheza bakarenza kwa amazi mu gutubika wavubi ingaruka rero ngo ni nyinshi amakuru ava mu ibohero rya Rumonge avuga ko indwara zitari nke zishobora kubafata kubera ko bafite intege nke na cyane cyane indwara ya malaria bakaba bafite ubwoba ko bamwe muri bo bashobora mbere gusandaba kubera kigoyi atagikozwe basaba kuronswa ibifungurwa kugira bashobore kubaho nk'abandi Kadwinzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye ibohero rya Rumonge ngo basigure igituma abanyororo muri iryo bohero batariko baragaburirwa
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
tubandanirize amakuru twabateguriye mu gisata c'impunzi amajambo ashikirizwa n'intumwa za leta y'u Burundi yo kumvisha impunzi guhunguka impunzi zahungiye mu Rwanda ngo nta woyizera hafatiwe kuri kahise kabamwe muri izo ntumwa leta yarungitse uhereye kuri Andre Ndayambaje umunyamabanga ntegayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere ridakumira akari nawe ndetse yaje arongoye izo ntumwa yagirizwa kuba atatu yakoze kugira ngo akingire abanyagihugu bishwe muri 2015 ico gihe hadutse injyana za politiki ico gihe Andre Ndayambaje akaba yari umuyobozi mukuru igipolisi cy'u Burundi nayo buramatare w'intara ya Kirundo Albert Atungimana nawe ari muri uyo mugwi yagirizwa gutoteza abatari mu mugambwe CNDD-FDD kahise kabo bajasukya leta y'u Burundi tukabaze Karine Dusabe
igituma amajambo ashikirizwa n'izo ntumwe atawo yizera munuko bamwe muri bo batigenjeje nk'uko byategerezwa mu gukingira abanyagihugu aho badomo urutoki kuri Andrea Ndayambaje yagiye arongoye izo ntumwa bivugwa ko hatakingiye abanyagihugu mu 2015 igihe haba ukwiyamiriza kw'ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza abantu barenga amajana barishwe mu gihe Andrea Ndayambaje yari umuyobozi mukuru w'igipolisi akaba atacu yakoze ngo akingirizo nganda z'abantu mu gihe ababikora bari bamwe mu bapolisi abajejwe iperereza na bamwe mu mbonerakure we naco gituma ivyo ashikiriza atawo vyizera ijana ku ijana uwundi avugwa muri izo ntumwa ni Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo wewe bamwagiriza kutihanganira abatari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD umwe mu bamuzi neza aravuga uko amuzi
kuva mu CNDD-FDD yinjira yari diregiteri w'ishure ryisumbuye gikabanga muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo nyene nico gihe yabagiye batoteza mbese abanyeshuri batari mu rwaruka rw'abanyeshuri batari mu mugambi CNDD-FDD ntigwigiye neza rugatotezwa bamwe bagahitamo guhera amashuri jewe ndibuka yari ambere wenyine ndirikite ndashaka mu mumbarize ikintu baba barahindiye muri bya bindi bica rikaba abavyeyi bacu cyangwa twebwe nyine akabica rika ngo mwambwamwe ni wenyine Albert arimo mbanze menye ko babiheze ndega ba bantu baza bafata baza kubafungira ubusa cyangwa abandi twumva ngo banyurunze ngo bicire ahantu cyakorogota mu bishisha yagiye se twumve ko byaheze
mukamenya ko izo ntumwa ziriko ziragendera impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda babasaba gutahuka ubwo rugendo rwatanguye kuri uyu wa mbere rukazorangira ku wa gatatu
arakoze Karine Dusabe naho leta ibandanya guhamagarira impunzi gutaha imbonerakure zo mu mugambi uri ku butegetsi nta gahengwe ziriko ziraha abarundi umuryango w'umugabo w'imyaka irenga 60 yarakubiswe n'imbonerakure zibiri uwo muryango ugasaba yuko ubutungane bwokora kugira ngo atunganirizwe ibyo byabereye Inyanza Lake mu ntara ya Makamba Patrice Ntiganzwa ubu akaba amerewe nabi ni nyuma yaho aborejwe igufa n'ubwo rwaruka rw'umugambi CNDD-FDD muri bo harimwo Charles Nduwimana azwi ku izina ry'amasezerano ya Mugomozi na Saddam ntubishikirizwa na Francine Kanyange
abo bajyango n'ababanyi ba Patrice Ntiganzwa basaba ko ubutungane bwo kurikirana uwagirizwa kuba yaramusinzikarije ubuzima ku munsi w'Imana uheze bemeza ko byagizwe n'umusore w'imbonera kure yitwa Charles Nduwimana batazira mugozi cyane Sadamu. Patrice Niganzwa yatwawe kwa muganga amerewe nabi cyane kubera aho yakubiswe. N'ubu ayo makuru yemeza ko ataratora mitende. Yarongoye umutumba muyange imyaka irenga 30 akaba ari mu bagize inama y'abahuza kuri uwo mutumba. Abo banyagihugu bo ku mutumba muyange bavuga ko uwo mugabo amaze gusinzikarizwa ubuzima kenshi n'ugwaruka rwa CNDD-FDD rumuhora ko ari mu bwoko bw'abatutsi akaba no mu mugambwe y'UPRONA. Yoba yarasabwe kenshi kwinjira muri CNDD-FDD arabankira. Aba bakuru uwo mutumba bagiriza abajejwe intwaro n'igipolisi ko bazi amabi agirigwa ariko ntihagire icyo bakora ngo bihagarare. Nk'uko amakuru dukura ngaha bivuga, Patrice Niganzwa yaboreje igufa ababanyi bagerageje kumuvugira ko ariko ararenganywa ahubwo ngo araheza akaba ariwe afungwa. Abadomwa urutoki mu ihohoterwa rya misi yose rya Patrice Niganzwa n'ugwaruka rw'imbonera kurego muri CNDD-FDD abaza ku isonga akaba ari abahungu batatu bavukana uwitwa Makado, uwitwa Nduwimana Charles batazira mugozi cyangwa Sadamu na Dukundane. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba basaba ko ubutungane bwohana abo bose bagirizwa ayo mabi. Radio Inzamba ntituraronka abagirizwa gusinzikariza ubuzima bwa Patrice Niganzwa cyangwa urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komini ya Nyanzarake.
Arakoze Francine Kanyange. Imbere yuko dusozera ano makuru tubashikirize iyi nkuru iciye ku masonga, umushinga mateka wo mu Burundi Joseph Ntakarutimana akomoka mu mugambwe CNDD-FDD niwe yatowe kuri uyu wa kabiri kugira ngo rongore inama nshinga mateka ya karere ka Afrika y'ubuseruko EARA mu kiringo cy'imyaka 5. Akabasubiriye umunyarwanda yitwa Martin Ngoga asozereye ikiringo ciwe. Ningana tuchie dusozerera ano makuru mwakoze abariko baradukurikira, mwakoze mwebwe mwe abaterere kugira ngo ano makuru aboneke. Jean Marie Ndabashinze niko ndabashikiriza, ndabike banuye na butaha.